ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bifuza ko ibikorwa by'amashyamwe yose yigenga cyane cyane yafasha mu iterambere ry'abanyagihugu bigaragara mu gihugu. Ataraho leta yatanze gasopo kwa mashyamwe adakora agiye gufutwa. Martin Interetse umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu yabivugiye mu Kayanza mu nama iriko irahuza ubwo bushikiranganje bujejwe amashyamwe yigenga n'abaserukira ayo mashyirahamwe.
Ayo mashyirahamwe yose agabuye imice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu, mu gihe ayo yose yoba ari ku iterambere turondera iba cyadutwaye kera, mu kuvuga ko akiriho adahari. Inyifato y'amashyirahamwe aharaniye inyungu z'abenegihugu imbere y'abanyepolitiki hamwe n'abanyamahanga b'abaturage, igihe twakizemo kubera tuzi abo ujya gusaba imfashanyo mu byo gukora amafaranga akitse arawusanga bashyizemo abijya iwabo kugira ngo ujye gukorera umukoroni wose ngo mwite mukorera mu Burundi. Asaba muhinga batuzikize ibiganiro abishyiteko neza, abereke intambamyi zirimo mu gihe ariko arakorera abamuhaye amafaranga yibagiye gukorera abenegihugu yiyemeje gukorera.
Bamwe mu batwara ayo mashyirahamwe basigura ko n'ubwo bushikiranganje bufise uruhara mu bituma amwe mu mashyirahamwe adakora neza. General Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa Mama ari mu bariko barakurikira iyo nama yatanguye kuri uyu wa gatatu arabisigura.
N'ibijyanye n'amafinansema hariho ibiba muri yo ubona ko by'ukuri hakoreshwa ikimenyane na Kamwana wa Mama, kandi twaza ko inzego z'intwaro hagati mu gihugu umutekano cyane rusange zibizi na cyane cyane abarongo bashiramo ibigenga ahatwohera kuri imwe twita imfashanyo, aho usanga by'ukuri ayo mafinansema atangwa ku kimenyane na Kamwana wa Mama, rero bigatuma hari amashyirahamwe adashobora gukura kandi yashaka gukura niyo ugasanga yarakoresheje uburyo bwayo kugira ashobore gutera mu iterambere ry'igihugu. Ibyo rero twavuga ko byose ari intambamyi tuyatubonera aho gusaba cyacara ubushikiranganje ko bwofasha kugira nyabuna amashyirahamwe atari kuboneka nayo ashobore kuboneka aterere mu iterambere, kuko twaza ko murashinze ishyirahamwe ari yifuza guterera mu iterambere.
Abanyepolitike nk'umugambwe w'abakiri bato APDR barashyigikiye ko haba impinduka mu ntumbero yo gukebura amashyirahamwe yigenga kugira ngo akore neza. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR.
Turemeza neza yuko hari amashyirahamwe yemerewe n'ubushikiranganje mu bwa by'ukuri kuva yemerewe cyangwa inyuma yaho atabikorwa bandanya akora, nari ugasanga n'abayatanguje ntibakiri ku kivi, cyangwa ugasanga mbere n'ayandi yemerewe ariko arakora ibyo atasabiye uruhushya. Ubwa mbere twe tuvuga duti ishyirahamwe mu bisanzwe ntibihari ihagarika ryonyine rihagarika, kuko ishyirahamwe ryateza kuba riri ku kivi. Rero mu gihe ishyirahamwe ryomara imyaka itatu, imyaka ine, imyaka itanu ryatanga iraporo umushinga iyo byakoze cyane ritaboneka aho rikorera ibikorwa, ni ukuri twebwe ntacyo budakora ayo mashyirahamwe atofutwa kugira ngo areke kuma yitwa ngo dufite amashyirahamwe menshi mugabo atatamari y'abenegihugu.
Gusa abatwara ayo mashyirahamwe nka General Hakizimana basaba ko iyo ngingo yobangirwa
na cyane cyane ntibakore imigambi yaba aya mahera bakore nyabona imigambi y'igihugu. Twaza ko ibyo ari ibintu bikomeye amashyirahamwe yigenga ategerezwa gukora, hama kandi akabanda yafasha na cyane cyane kugira amahoro n'umutekano bibandanye bisasagaye mu gihugu. Ariko tugasaba ko na cyane cyane ngo bavuze ko zofatwa zobangirwa ahubwo bakaraba nyabona amashyirahamwe atari kwaraduga icyokorwa kugira amashyirahamwe nayo aduge, kuko tuvuze ko ifashanya nayo niba mu kimenyane Kamwana wa Mama nuko mushaka gushingishira hamwe agahererwa n'uburyo bwiwe ariko akabandanya akora, ugasanga rero kuboneka kuruga biragoye.
Naho biruko umugambwe wa APDR urafise umuti kuri icyo kibazo
nk'amashyirahamwe akora bimwe afise imigambi imwe agashobora kujyamo kugira ngo agire ingufu, nk'amashyirahamwe ashobora kuba mu byo gukingira ibidukikije arashobora kujyamo akagira urunani kugira ngo akore ikintu kimwe gikomeye. Ariko tugasaba yuko atawurenganywa ibicanye uriya hoba kuraba gusikurikizwa giki y'amategeko.
Urutonde ruri mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu werekana ko amashyirahamwe yigenga ahari arenga 600,000 n'amajana 800. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.